ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metro 19 na metro 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mironeza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwema ubasuza kandi bayikaze makuru yacu yo kuri isaha. Urukiko rukuru rw'ubucuruzi mu Rwanda kuri uyu wa kabiri rwaburanishije urubanza rw'uruganda rw'itabi PTC rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara na banki ya Cogebank. Mu rubanza rw'ubujurire uru ruganda rusaba ko uruhushya rwo kugurisha hoteli iri mu Kiyovu mujyi wa Kigali ruteshwa agaciro.
Hari urubanza ruvuga yuko nta cyemezo na kimwe kizongera gutangwa ku ngwate urukiko rukanazisubiramo. Ni urubanza rwaciwe muri 2017 tuvitegeko kugeza ubu twajya kurureba tugasanga nta kindi cyemezo cy'urukiko kigeze kiruvana.
Uyu ni Maitre Janvier Rwagatare wunganira umuryango wa Assinapol Rwigara. Sosiyete Moderna ikora imiti muri Amerika ivuga ko u Rwanda, Senegal na Afurika y'Epfo ari bimwe mu bihugu ishobora kubakamo inganda zayo zikora inkingo ku mugabane wa Afurika. Muri Nigeria, abagore n'abana b'abakobwa 15 batorotse umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram wari warabagize imbohe. Izo nkuru n'izindi twabateguriye ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri isaha turayahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Nigeria, abagore n'abana b'abakobwa 15 batorotse umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram wari warabagize imbohe. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Bose uko ari 15 babonanye na buramatari wa leta ya Borno babagana Zulum ku mugwa mukuru wayo Maiduguri mu buraruko bw'igihugu. Zulum avuga ko uno munsi ari umunsi w'akamwemwe gakomeye kubona abo bafasoni n'abo bigeme bari banyurujwe n'abagwanyi ba Boko Haram bidegembya muri iki gihe. Amenyesha ko umwidegembyo wabo ukeshwa ibisabisho n'imigambi yerekeye kunywanisha no gusubiza abantu mu buzima busanzwe iriko ishyirwa mu bikorwa. Atangaza ko afise icyizere cy'uko amahoro azohagarika umugumu kumaze imyaka 10 w'intagondwa z'umugwi Boko Haram, abandi ibihumbi n'ibihumbi bapfuye abandi baranyuruzwa azoshikwa ko abo bapfasoni n'abigeme 15 bari banyurujwe mu kwezi kwa gatanu no muri uku kwezi kw'icumi k'uyu mwaka igihe intagondwa z'umugwi Boko Haram zakora ibitero mu mihana yo mu mareta ya Borno na Adamawa. Ayo mareta uko ari abiri yarageramiye bikomeye n'ubwicanyi bukogwa n'intagondwa. Bagiye n'amaguru iminsi itandatu aho baciye mu mashamba y'ahitwa Buniyadi gushika batabagwe n'intego zijeje umutekano. Baciye bajanwa muri leta ya Borno. Umugwi Boko Haram n'ishami rya leta ya Kiisilamu ryo muri Afurika mu burengero ryawukomotse ko vyaratoteje abapfasoni n'abana mu bitero vyakozwe mu buraruko bushirira ubuseruko bwa Nigeria. Abana barenga igihumbi baranyurujwe kuva mu mwaka w'2013 uko bitangazwa n'ishyirahamwe ONU.
Fideli Niyongabo akomeze atugezaho inkuru ijyanye n'uko Sosiyete Moderna ikora imiti muri Amerika ivuga ko u Rwanda, Senegal na Afurika y'Epfo ari bimwe mu bihugu ishobora kubakamo inganda zayo zikora inkingo ku mugabane wa Afurika.
Ni mu gihe iyo sosiyete iri kirondera ikibanza ishobora gukoreramo izo nshanjo muri Afurika. Isosiyete Moderna mu ndwi iheze yaratangaje ko izokubaka ihinguriro muri Afurika rizokora inshanjo zishika ku miliyoni 500 ku mwaka, harimo inshanjo zayo zo kwikingira ikiza cya COVID-19. Ni mu gihe amasosiyete akora imiti ariko atera aremerwa kurushiriza kugira ahingurire imiti mu bihugu bikenye. Nuba Afeyan ari mu bashinze isosiyete Moderna mu mwaka w'2010 yatangaje mu kiganiro yahaye itorokanizo ry'amakuru ry'Ubwongereza Reuters ku munsi wa mbere ko igikorwa cyo guhitamwo igihugu kizokwakira ihinguriro ryayo kigiye gukomera muri iki gihe iyo sosiyete yatangaje imigambi yayo muri Afurika. Abahinga mu byerekeye amagara y'abantu bavuga ko iyo sosiyete Moderna ishobora guhitamwo Rwanda, Senegal na Afurika y'Epfo kubera ivyo bihugu biza bifise ubuhinga mu bijanye n'incanjo hamwe no kuzitunganya canke vyerekanye ko vyifuza gushiraho ihinguriro nk'iryo. Afurika y'Epfo isanzwe ifise ubushobozi mu bijanye n'ubushakashatsi bwerekeye ivy'amagara y'abantu n'amahinguriro y'imiti mu gihe gihugu. Ikigo c'ubushakashatsi mu bijanye n'amagara y'abantu muri Senegal Institut Pasteur kirakora incanco za fièvre jaune mu gihe Rwanda gwerekanye ko gwifuza gukora incanco n'imiti.
Mu gihugu cya Kenya haravugwa ubwiyongere bw'indwara zo mu mutwe nk'imwe mu ngaruka ya COVID-19. Abibasiwe cyane ni impunzi. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Mugihe kwisi haraye hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe kuzirikana indwara zo mu mutwe n'izindi ndengeramutima muri Kenya, amashyirahamwe y'abagira neza ari mu bikorwa byo kugerageza gufasha impunzi zifise ibibazo by'akabunge n'ivyo guhahamuka. Ni mu gihe impunzi zisanzwe ari umugwi w'abantu bafise ibibazo byo guhahamuka kubera guta ingo zabo, ariko kandi ubu bagategerezwa guhangana n'uburyo buke bwo kwibeshaho bivuye ku kiza cha corona cha isi yose. Jean Bion, umuvugizi w'ibiro vya ONU bijejwe impunzi ku isi, ibibazo basanzwe bategerezwa guhangana navyo vyiyongereye. Ati twasanze inshuro zo kuvura ibibazo ndengera mutima dukora buri kwezi vyariyongereye cyane, bica biba ngombwa ko twongereza igitigiri cy'abaganga n'abahinga kugira bashobore gushikira ingo z'abantu mu buryo butandukanye, harimo no kubahamagara ku matelefone. Ibyo byose tubikora mu ntumbero yo gufasha impunzi kuvugwa indwara zo mu mutwe kandi zironke n'abagira neza ku bibazo ndengera mutima zifise. Muganga Albert Chumo havura abagore n'abana avuga ko ikiza cha corona cavyuye ibibazo vya kera cyongera kizana ibindi bishasha byo mu mutwe. Ati hari abantu bafise imiryango yabo, bafise abana, ariko bakagenda babata bakanavuga ko vyoba vyiza bitavye Imana kubera kwihebura. HCR ivuga ko ibikorwa byayo byo kuvura abantu bafise ibibazo byo mu mutwe biriko bigenda neza mu buraruko bwa Kenya, aho bariko barafasha abantu hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi mbona nk'ubone bwa teleconference bwo kuvura umuntu mutari kumwe aho bari mu bice by'uburaruko bwa Kenya.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umuryango w'abibumbye urasaba Libya gukora nketi ku bantu bo mu nzego z'umutekano zayo barashe abimukira mu cyumweru gishize. Ni inkuru twateguriwe nanone na Fidel Niyongabo.
Inteko zijejwe umutekano z'icyo gihugu zakoresheje ingufu z'umurengera mu guta mu mvuto abimukira b'abanyafrika mu kurasa bamwe muri bo ariko bagerageza guhunga. Iyo nkuru yatangajwe n'ibiro by'ishyirahamwe ONU bijejwe agateka ka muntu no munsi kwa kabiri mu gihe biriko bisaba ko haba itohoza kuri iryo koreshwa ry'ingufu z'umurengera n'ubwo bwicanye. Abimukira n'impunzi ibihumbi n'ibihumbi bari barindiriye hanze y'ikigo cy'ishyirahamwe ONU ku mugwa mukuru wa Libya Tripoli mu minsi ya vuba, aho bariko barondera ababafasha guhunga ico gihugu inyuma y'ivyamashirahamwe ajejwe gutabara yise ikandamizwa rikomeye n'ubwicanyi vyakozwe ku bantu ibihumbi n'ibihumbi bahagaritswe. Abimukira n'abarondera ubuhungiro baratotezwe n'inteko zijejwe umutekano za Libya nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ibiro vy'ishirahamwe ONU bijejwe agateka ka muntu Marta Hurtado, amenyesha ko ivyo vyavuyemo ubwicanyi n'ugukomereka bikomeye ukwiyongera kw'abantu batabwa mu mvuto aho bafatwa mu buryo buteye agahinda hamwe n'ukwirukana abantu bakarungikwa mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara batabanje kumvirizwa. Leta y'ubumwe muri Libya itangaza ko ihanganye n'ibibazo bitoroshe byabimukira binjira ku butaka bwayo mu buryo butarekuriwe n'amategeko, ivyo bikiyongera ku bibazo bijanye n'imibano na politiki hamwe n'ingaruka zavyo mu gihugu no mu makungu.
Ikibazo cy'umupaka Ubuhinde butumvikanaho n'Ubushinwa kigiye gutuma Ubuhinde bwongera ingabo zabwo zibarirwa mu bihumbi mu birindiro biri mu misozi ya Himalaya hafi y'igihugu cy'Ubushinwa. Ni inkuru twateguriwe na Geoffrey Mutagoma.
Kuba ibiganiro byahuzaga Ubuhinde n'Ubushinwa bitashoboye kugira icyo bigeraho bivuze ko ingabo z'Ubuhinde zibarirwa mu bihumbi zizamara ikindi gihe cy'ubukonje muri iyo misozi miremire ziryamye amajanja. Ibihugu byombi byaganiraga ku byerekeye umupaka ubihuza bitavugaho rumwe, ariko byananiwe kumvikana. Abasesengura ibya politike basanga Ubuhinde busanzwe bufitanye ikibazo cy'umupaka n'Ubushinwa ndetse na Pakistan, hakaba hiyongiyeho ko abatalibani basubiye ku butegetsi muri Afghanistan bushobora kuzahura n'ikibazo kitoroshye. Umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu, abayobozi bakuru b'ingabo z'Ubushinwa n'iz'Ubuhinde bagiranye ibiganiro bashobora guhosha ikibazo cy'ubushyamirane bwari bwabaye hagati y'ingabo zabo zari zakozanyijeho zemera kugerura. Gusa kuri iki cyumweru ibiganiro nk'ibi byananiwe kugira icyo bigeraho, buri ruhande rushinja urundi kuba nyirabayazana w'ibibazo. Ubuhinde bwavugaga ko Ubushinwa butigeze bwubahiriza icyo bwise ibitekerezo byiza bwatanze, naho Ubushinwa bukavuga ko Ubuhinde budashyira mu gaciro mu byo busaba. Ubuhinde bufitanye ikibazo cy'imipaka n'ibihugu bibiri bumaze kugaba ingabo zigera ku 50,000 zitwaje ibihunda bya rutura n'indege z'intambara mu karere ka Ladakh kavutse mu mirwano umwaka ushize. Ubushinwa nabwo bwongereye ingufu za gisirikare mu karere ka Tibet gahana imbibe n'Ubuhinde, bivuze ko buri ruhande ruryamiye amajanja nk'uko bitangazwa n'impuguke mu by'ubushakashatsi muri fondasiyo ya New Delhi.
Amakuru yacyo hirya no hino ku isi tuyasoreze muri Korea ya Ruguru, aho umukuru w'icyo gihugu uyu munsi yasuye ahari intwaro za kirimbuzi zishobora kurasa ibisasu bikagera ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Oriane Tangishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Mu bikorwa byo gusuzuma ibigwanisho ruhonyanganda bishasha bya nuclear biheruka guhingurwa, Perezida wa Korea mu buraruko yararahiye avuga ko agiye gutunganya neza igisirikare cyo guhangana n'ivyo yise agasotoro kabandanya kugigwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byatangajwe n'ikinyamakuru cha Leta ya Korea mu buraruko. Ejo ku munsi wa mbere mwihayanisha ridasanzwe ry'ibigwanisho vya gisirikare, Perezida Kim yafashe umwanya wo gushikiriza ijambo avuga ashimitse ko inguvu za gisirikare afise zitari zo gukoresha ku banyagihugu, kandi ko hadakwiye kuzokwigira haba irindi canishamwo hagati y'abanyekorea. Itororokanizo ry'amakuru muri Korea mu buraruko KCNA ejo kuwa mbere yavuze ko Perezida Kim yavuze ati Amerika igume ivuga ko itabangamiye igihugu cyacu, ariko nta bikorwa biboneka byo twemeza ko itatubangamiye. Abategetsi ba Leta ya Korea mu buraruko bamenyesha ko iryo hayanisha ry'ibigwanisho KCNA ivuga ko ryari rijanye n'urubanza rwo guhimbaza imyaka 76 kuva umugambwe w'abakozi uri ku butegetsi uvutse, ryabaye irya mbere rikomeye kuva Perezida Kim afashe ubutegetsi mu mwaka w'2011. Amerika imaze gusaba Korea mu buraruko ibiganiro, ivuga iti ndugurire twa mugina ahariho hose umwanya wariwo wose, ndugaye twa mugina atakirinze gusabwa. Yamara Perezida Kim ivyo arabinegura avuga ko uwo mubonano basaba ari umugambi wo guhisha inyifato mbi Amerika ifise mu migenderanire yabo na Korea ya Ruguru, agasaba ko bokura ibihano bafitiye igihugu ciwe bakongera bagahagarika imyimenyerezo ya gisirikare bagirana na Korea yepfo imbere yuko ibiganiro hagati yabo bibandanya.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu n'amakuru ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mukanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yanenze ibihugu bisaba ko u Rwanda rurekura umunyapolitike Paul Rusesabagina wakatiwe gufungwa imyaka 25 mu Rwanda. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Steve Clemons ukorera ikinyamakuru The Hills cya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhande rw'imirimo y'inama yiga ku mutekano ku isi, Perezida Kagame yavuze ko ibihugu bisaba Rusesabagina byirengagiza ibyaha yakoze kandi byarakoranye n'u Rwanda mu kumukoraho iperereza. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Themistocle Mutijima yakurikiranye icyo kiganiro adutegurira inkuru irambo.
Amagambo ya Perezida Kagame aje nyuma yaho Inteko Nshinga Amategeko y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi yaherukaga gutora yemeza ku bwiganze buri hejuru umwanzuro usaba ko Bwana Rusesabagina ubufungiye mu Rwanda yarekurwa ndetse agahita yoherezwa mu gihugu cy'Ububiligi nta kindi kigombye gusabwa. Abadepite bagera kuri 666 nibo batoye bemeza uwo mwanzuro ku majwi abiri ya oya, mu gihe abagera kuri 18 bifashe mu gutorera uyu mwanzuro. Paul Rusesabagina yamenyekanye cyane ku ruhando mpuzamahanga muri filimi Hotel Rwanda ivuga ku ruhare rwe mu kurokora bari bahungiye muri Hotel de Mille Collines mu gihe cya Jenoside mu 1994. Uyu yegukanye ibihembo bikomeye birimo n'icyo yahawe n'uwari perezida wa Amerika George W. Bush mu 2005. Kubwa Perezida Kagame abamusabira kurekurwa bafite impamvu zabo zitari z'ubutabera.
The same people that created that celebrity status have to work abo bamuremye mikirangirire bagomba nyine gushaka uko bamurekuza ndetse baburizamo uruhare rwe rwose batitaye kubagizweho ingaruka n'ibikorwa bye cyangwa batanitaye ku bandi bareganwa banaburaniye hamwe aho rero niho bitangarije kuko ubwo bihindutse aho umunyabubasha mu buryo bwose wabishyiramo azaza gutegeka ati oya uyu mugabo mbere na mbere nitwe twamugize ikirangirire ibyo yakoze byose ntacyo biturebaho agomba kurekurwa kubera ko ari umuturage wa Amerika cyangwa se umwenegihugu w'Ububiligi
uretse byari byatangajwe n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda kuri Twitter n'ubwa mbere u Rwanda rugize icyo ruvuga mu buryo bweruye kuri uyu mwanzuro inteko y'ubumwe bw'Uburayi yemeje usabira Paul Rusesabagina kurekurwa n'umwanzuro ariko waje ukurikira ibindi byagiye bitangazwa n'imiryango mpuzamahanga nka Rantos Foundation yo muri Amerika ndetse na bamwe mu bategetsi cyane cyane mu bihugu by'Ububiligi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamagana icyo bisi ishimutwa n'iburanisha bavugaga ko ritanyuze mu mucyo rya Bwana Rusesabagina abo bose bakaba barahurizaga kugusaba ko yarekurwa byihuse ndetse agasubizwa mu muryango we mu kiganiro cye Perezida Kagame yabaye nk'ukurira inzira ku murima bo bose kw'ibyo basaba bidashoboka
iyo miryango cyangwa se ibyo bihugu birakomeye ariko kandi ntekereza ko natwe tugomba kwita ku mutekano w'abaturage bacu kandi tuzabikora mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse dushimitse cyane ubwo bazagume mu nkuru zabo za Hollywood ariko aho bikora ku buzima bwacu budufitiye agaciro ku rwego rumwe urugo bugafitiye ababirigi abanyamerika cyangwa abandi bose bashaka kubyinjiramo
ubusabe bwo kurekura bwana Paul Rusesabagina bwongeye kwiyongera nyuma y'aho akatiwe n'inkiko zo mu Rwanda gufunga imyaka 25 nyuma yo kumuhamya ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba ibyo bishingiye ku bitero byagabwe ku Rwanda n'umutwe wa FRN ushamikiye ku mpuzamashyaka MRCD yahoze ayoboye ibihugu by'Ububiligi na Amerika byagaye inenge zagaragaye mu rubanza rwe aho byavuze ko uburenganzira bw'ubwunganizi butubahirijwe Paul Rusesabagina ubwe yari yaramaze kwikura mu rubanza avuga ko nta butabera yiteze
urukiko rukuru rw'ubucuruzi mu Rwanda kuri uyu wa kabiri rwaburanishije urubanza rw'uruganda rw'itabi PTC rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara na banki Cogebank ni urubanza rw'ubujurire uru ruganda rusaba ko uruhushya rwo kugurisha hoteli iri mu Kiyovu ruteshwa agaciro ruvuga ko rwatanzwe mu buryo budakurikije amategeko avugana na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana Maitre Rwagatare Janvier wunganira PTC yatangiye amubwira uko urubanza rwagenze
urubanza rwabaye turuvuguye mu burwoze turiho tuvugana rwagenze neza uri ruhande rwagiye rutanga rw'imazarwo
yego
ubwo dutegereje icyo ikemezo rukiko ruzafata
mwaburanaga mwerekana yuko uburenganzira bwatanzwe bwahawe RDB bwo kugurisha iriya hoteli ya Premier Tobacco Company Limited cyatanzwe mu buryo butemewe n'amategeko uyu munsi ni zihe ngingo mwongeye kongeraho mushimangira izo mwatanze
mu byukuri nta nazo ahubwo twerekanaga yuko mu rukiko rukuru twaziburanye kubera yuko nyine habaye ramvwa rubanza rugasubira muri Tribunal de Commerce birumvikana ko ibitaraburanishijwe mu by'ukuri nibyo byaburanishijwe uyu munsi
ibyo bitaburanishijwe nibihe
ibyo umaze kuvuga yuko icyemezo cyatanzwe mu buryo butemewe n'amategeko tukagenda twerekana impamvu rero
ubu se nk'impamvu nyamukuru mwerekanye uyu munsi yerekanaga yuko icyo cyemezo cyatanzwe mu buryo butemewe n'amategeko n'iziye
hari urubanza ruvuga yuko nta cyemezo na kimwe kizongera gutangwa ku ngwate urukiko rukanazisubiramo urubanza rwaciwe muri 2017 rubitegeko kugeza ubu twajya kurureba tugasanga nta kindi cyemezo cy'urukiko kigeze kiruvana tukavuga tuti mu gihe rero rugifite agaciro karwo nta kuntu mwatanga ikindi cyemezo cyo kugurisha kandi urukiko rwarabihujije ni urukiko rukuru rw'ubucuruzi
uretse kugaragaza yuko iryo tegeko ryo muri 2017 rivuga ko nta ngwate ishobora kongera kugurishwa mwerekana ko urukiko rudashobora kwivuguruza hari indi ngingo mwatanze yerekana yuko Cogebank nk'uko mwari mwabwiye ijwi rya Amerika yabahaye urupapuro rwerekana ko nta nguzanyo mufite iyo ngingo yo mwayigarutseho
nk'uko nabikubwiye ubushize sije ko twayinyuzeho gato ariko nkuko nabikubwiye ubushize urebye zarebwa mu rubanza mu mizi
urubanza mu mizi ruzaba ryari
urubanza mu mizi kuko ari ikirego mu mizi n'ubundi yewe bazanagikorera icyo bita mizaneta kuri 22 n'ejo bundi kwa gatanu ko tuzaba dutangira urubanza rwafunga aho rero niho hazaza iriya baruwa hazi uko yashubijwe hazi hazaza ibintu byinshi
mukaba mwizeye yuko muzashobora gutsinda uru rubanza
ngo abantu bahura nayo babiri umwe aba yigiza nkana ariko hari kwima turazifite zihagije ku buryo zaduha icyizere ku ruhande rwacu twebwe icyo tuba dutegereje ni icyemezo cy'urukiko kandi uko kije cyo kose turacyakira
Maître Rwagatare Janvier wunganira Premier Tobacco Company Limited ya nyakwigendera Asinapol Rwigara ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika
Nakoze Venice nakoze
Hagataho uwunganira banki Koje Bank Maître Henry Pierre Munyangabe mu butumwa bugufi yohereje Ijwi ry'Amerika abajijwe uko yireguye mu rubanza aburana na PTC yashubije agira ati twasubiyemo ibyo twavuze mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi twese twakoresheje imyanzuro y'ubushize amakuru Ijwi ry'Amerika ryabonye avuye mu rukiko yemeza ko uwunganira Koje Bank yabajijwe n'umucamanza aho cyamunaregeze amusubiza ko cyamunara ya gatatu yarangiye kuri uyu wa kabiri hatabonetse umuguzi. Tukivuga amakuru ajyanye n'ubutabera, umushinjacyaha mu Rwanda yasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge igifungo cy'imyaka 7 n'igice ku bagabo babiri baregwa muri dosiye ya nyakwigendera Kizito Mihigo. Yasabiye uwa gatatu bareganwa igihano cyo gufungwa amezi 6 bose bashinjwa ko bagerageje gukicisha Kizito Mihigo baciye mu nzira zitemewe n'amategeko mu mwaka w'2020. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye uru rubanza.
Nakubwira ko magingo ya ubushinjacyaha bumaze gusobanura imiterere y'ikirego burega abagabo batatu baregwa gushaka gutorotsa umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo. Ubushinjacyaha burega burumye uruhare rwe ruhereye kuri Harerimana Innocent bafunganywe na Kizito Mihigo bumurega ko ari we wagejejweho umugambi wo gukodesha imodoka yagombaga kubatwara gusa Harerimana Innocent bakavuga ko muri rusange umugambi wo kubatorotsa atari awuzi kubera ko ngo Kizito Mihigo yamubwiye ko bari bagiye mu bitaramo Musanze kugeza naho mu kwiregura kwe avuga ko bageze hariya mu karere ka Nyaruguru ikibego bamukodeshereje icyumba abandi bagabo babiri ndetse n'umuhanzi Kizito Mihigo bo barara muri shateri banoza umugambi wo gutoroka mvuga ngo rero harimo n'uwitwa Ngayabahiga Joel ari nawe wagejejweho umugambi wo gushaka inzira yo kunyuramo mu karere ka Nyaruguru ariko awugezwaho n'uwari umukozi wa Kizito Mihigo ariwe Jean Bosco Imana abo bombi rero icyo cyaha baracyemera ariko bagahakana icyaha cyo gutanga indonke cyangwa se ruswa uwitwa Jean Bosco Nkundimana we yavuze ngo n'ibintu ubushinjacyaha bwahimbye aravuga ngo icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa mu magambo ye ni ukuvuga ngo rero ubushinjacyaha buvuga ko bwasanganye uwo Jean Bosco Nkundimana amafaranga 420,000 ndetse n'amadorari 300,000 y'abanyamerika buvuga ko bagombaga gukoresha mu gutanga ruswa bamaze kwambutsa umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo
none ni iki kigiye gukurikira ahubwo impande zombi zarangije kwisobanura
kugeza ubu ngubu nakubwira ko nsohotse mu cyumba cy'urukiko hariho Maître Brice Bikotwa wunganira Nkundimana Jean Bosco avuga ko icyaha cyo gutanga intonde ibimenyetso ubushinjacyaha bugaragaza bidafatika nakubwira ko rero nyuma namara kugira icyo asobanura mu rwego rw'amategeko ko yunganira Jean Bosco Nkundimana wari umukozi wa nyakwigendera Kizito Mihigo ubushinjacyaha bushobora gusubirana ijambo noneho bugasaba ibihano kuri aba bagabo bombi baregwa gushaka gutoroza umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo.
Eric Bagira Ubusa, watwibutsa muri make icyo abo bagabo baregwa ndetse n'igihe bafatiwe?
Abagabo uko ari batatu bararegwa icyaha cyo kuba igito mu kwambutsa cyangwa kwambuka banyuze mu buryo butemewe n'amategeko, nkakubwira ko bafashwe mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa kabiri, bakaregwa ko bashaka kwambutsa nyakwigendera Kizito Mihigo no gutanga ruswa muri icyo cyaha. Ariko noneho nkakwibutsa nanone ko nyakwigendera Kizito Mihigo we yahise yitaba Imana uwo mwaka w'2020 mu buryo butavuzweho rumwe, kubera ko inzego za leta zivuga ko yakwiyahuye mu gihe abandi kuzipande bavuga ko ahubwo yaba yaranigiwe muri kasho za polisi.
Eric Bagira Ubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali. Ikomeza urukurikirane, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije akazi keza.
Ndagushimiye nange Venuste Nshimiyimana, kandi nawe ugira akazi keza.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri uyu wa mbere, isi yizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa. Uyu munsi ugeze abatuye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bugarijwe n'ibibazo bitagira ingano. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovini yavuganye na bamwe mu bakobwa n'abangavu muri iyo nkambi.
Kuri jewe nibaza ko uno munsi udufasha kwibutsa abandi bakobwa bose yuko bafise amahirwe amwe nk'ay'abahungu. Ibiharuro wabivuze mu kanya by'uko abahungu aribo babona amahirwe menshi mu kwiteza imbere mu buzi, mugabo uno munsi numvume ngo ni umunsi dukwiriye kubishemerera, tukongera tukabyibutsa abana bacu, tukabyibutsa abakobwa bose yuko aho umuhungu yashoboye gushika n'umukobwa arahashobora.
Mu gushinga ikigo Infinity Group, wiyumviraga umwana w'umukobwa w'umurundi kazi warangizaga amashuri ntabona kazi, watekerezaga nde?
Jewe mu gushinga rino shirahamwe nibisanzwe ko niyumvira umukobwa, kuko jewe nsanzwe ndi umwana w'imfura mu muryango w'abakobwa batatu. Aba twarezwe n'umubyeyi atwumvisha yuko uko tutari abakobwa tudashobora gushika kure. Hanyuma nibisanzwe ko mu byo nkora byose bishyira imbere cyane cyane uruhara rw'umukobwa ino mu Burundi. Abakobwa nibyo baratubwira yuko dushobora gushika hose, mugabo hari abatabizi, hari abacibaza ruguru yuko umukobwa ari uwo kurera abana gusa, ari uwo kuguma mu rugo, ari uwo gukora ubuzi bubayabaye. Uno munsi jewe mu gushinga rino shirahamwe kuba icyitegererezo no kwemeza yuko abakobwa, abigeme, abagore bashobora gushika no mu myanya minini mikuru mu kuyobora abantu, mu kwiteza imbere, mu butunzi, bakaba abadirekiteri, bakaba abashitekite, bakaba abantu bakora ubuzi bwose umuhungu ashika ko.
None ni izihe ngorane uhura nazo nka rwiyemezamirimo w'umukobwa?
Umukobwa ashatse gutera imbere cyangwa gukora ibyo abandi bose bakora, hari ibyo batubwira ko urugo ni rwo rwa mbere, ntiwoja cyane kurondera kariya profesiyoneli, kandi hariho abana bagukeneye muhira, hariho ibikorwa wutegeza gukora. Umukobwa ateye imbere hakiri kare atarajya kubaka ugwiwe, bamubwira ko atazoronka umuntu amutwara kuko atamugabo ashobora kwemera umukobwa yashoboye kubona amafaranga hakiri kare. Ayo yose ni amastereotype, ibyo ni bike mu ntambamyi zishobora kuboneka ngaha, ngabo biva ku mastereotype kandi bishobora guhinduka ari uko abagore n'abagabo bagiye hamwe hanyuma bakavuga ingaruka nziza zo guha amahirwe amwe ku bana bose, abahungu n'abakobwa.
none ibanga ryawe madame Irvine Floreal Murame ibanga ryawe ni irihe wabigenje ute kugira ngo ushobore kwiteza imbere ugere ku ntambwe ugezeho kandi uri umukobwa nk'uko wabivugaga
nagize amahirwe yo kuvukira mu muryango bemera yuko abana bose bafite amahirwe amwe twari abakobwa gusa nabivuze ngira amahirwe yo kwiga ku ishuri lise du Saint Esprit muri du secondaire hama batubwira yuko excellence ari ikintu cya mbere hanyuma batwigisha ko nta muhungu nta mukobwa
Shuti muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Dieudonné Cyubahiro amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe